Yohana ikigabane cya gatanu. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu Giheburayo cyitwa Betesida, cyari kamabaraza atanu. Muri yo hari haryamye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye kwa amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe mu marayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi. Maze uwitangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ari yo yose. Hariho umuntu yari afise indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati,
wumva ugomba gukira?
Unarwaye aramwishura ati,
mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza ubundi akandanga gushungurukiramo.
Yesu aramubwira ati,
va hasi ikorera ikirago cawe ugende.
Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato. Nuko Abayuda babwira uwakijijwe bati,
erega ni ku isabato ntivyemegwa ko wikorera ikirago cawe.
Nawe arabishura ati,
uwankijije niwe yambariye ati, ikorera ikirago cawe ugende.
Baramubaza bati,
uwo muntu ninde yakubariye ngo ikorere ugende?
Ariko uwakijijwe ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati,
raba wakize, ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzobone ibiruti vya mbere.
Uno muntu aragenda abwira Abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nico catumye Abayuda bahama Yesu kuko yakoze ivyo ku isabato. Yesu arababwira ati,
Data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora.
Nico catumye Abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica, kuko atakengereye isabato gusa, ariko agataka kita Imana ko ari se bwite, akiringaniza n'Imana. Nuko Yesu asubira kubabwira ati,
nukuri nukuri ndababwire, ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana acabikora kuno. Kuko se akunda umwana akamwereka ibyo akora byose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ibyo kugira ngo mwebwe mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo abagomba. Kuko Satani umwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana ngo bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye. Nukuri ndakubwire koko, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rubanza, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Nukuri ndakubwire koko, igihe kiza kandi kirashitse, abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abazoryumva bazoba bazima. Nk'uko se ari n'ubugingo muri we, niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we nawe. Yamuhaye ububasha bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ntimutangazwe n'icyo, kuko igihe kija kuza, aho abari mu mva bose bazokumvira ijwi ryiwe bakazivamwo. Abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gutsindwa n'urubanza. Nacyo nshobora gukora nigeneye, uko numvise niko nje urubanza, kandi urubanza nja rurabereye, kuko ntarondera ibyo nigombera, ariko ndondera ibyo uwantumye agomba. Asangwa nishingira intahe, intahe yanje ntizoba ari iy'ukuri, ariko hari uwundi ashingira intahe, nanje nzi yuko intahe yiwe ashingira ari iy'ukuri. Mwebwe mwatumye kuri Yohana ashingira ukuri ntahe, mugabo jewe sindinda gushingirwa intahe n'umuntu, ariko icyo mvugiye ibyo ni ukugira ngo mukizwe. Uwo yari itara ryaka rikabonesha, kandi namwe mwamaze igihe muhimbawe n'ukwaka kwiwe. Ariko jewe mfise ikinshingira intahe kuruta Yohana, kuko ibikorwa Data yampaye ngo ndabiheraheze, ibyo bikorwa nyene nkora nibyo binshingira intahe yuko Data ariwe yantumye. Kandi Data yantumye ni washingira intahe. Naho murumva ijwi ryiwe kandi ntimurabona ishusho yiwe, bitaye ko ntimufise ijambo ryiwe riguma muri mwebwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Mwebwe murasoma mwitonze mu byanditswe, kuko mugira ngo muri ibyo niho mufise ubugingo budashira, kandi ari byo binshingira intahe, ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo. Singomba guhimwa n'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Jewe naje mu izina rya Data ntimwanyakira, nihagira uwundi aza mu izina ry'iwubwiwe we muzomwakira. Mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana, ariko icyubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera? Ntimugire ngo nzobarega kuri Data, hariho ubarega ni Mose uwo mwishimiye. Iyo mwizera Mose, nanje muba munyizeye, kuko ari ibyanje yanditse. Ariko nimutizera ibyo uwo yanditse, amajambo yanje muzoyizera mute?